muri rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umugwi w'abaserukira abandi mu basangwa butaka bazwi nk'aba Aboriginal and Torres Strait Islanders niho washoboye guhura ubwa mbere mu nama yahuje ibihugu ku masezerano y'ibwirizwa shingiro hafi y'umusozi Uluru hamwe n'ukwemeza ijambo ryavugiwe ahazwi nko ku mutima w'uwo musozi. Iryo jambo rikaba risaba impinduka mu ibwirizwa shingiro rya Australia ko iryo bwirizwa shingiro ikwiye kwemeza ibihugu vyaho hambere, gutyo bigashigikira ukuri, ubutungane hamwe no kwiyemeza. Twebwe twaje tuvuye mu mihingo yose y'amajepfo twakoranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kubw'amasezerano y'ibwirizwa shingiro, tukaba dushikije ibi bikurikira turi hano ku mutima w'uwo musozi. Amoko y'abasangwa butaka bazwi nk'aba Aboriginal hamwe n'aba Torres Strait Islander ari bo bene gataka k'umugabane wa Australia hamwe n'amazinga yacu, akaba ari bo bene bwo hamwe n'imico n'imigenzo imbere y'amategeko yacu. Ibi ni byo basogokuruza bacu bakoze twisunze kahise k'imico n'akaranga byacu kuva mu itanguriro hisunzwe amategeko yaho hambere cyane hamwe n'ubumenyi bwa siyanse haheze imyaka irenga ibihumbi mirongo itandatu. Iryo ragi ni umuragu udashobora kunyohwa n'ibihugu canke ngo uzimanganywe n'igihugu. Igisanira kiri hagati y'ubutaka hamwe n'abasangwa butaka bazwi nk'aba Aboriginal hamwe n'aba Strait Islander bavutse muri kahise k'indengagihe kiracariho, kandi ni ngombwa umunsi umwe rizosubirizwa mu kibanza cyaryo ngo risubire rinywanishwe n'abakurambere bacu. Iri sano ni ryo rufatiro rwerekana yuko buno butaka ari inyegu yacu, ntibwigeze butangwa canke ngo buzimanganywe na leta. None bigenda gute ngo abantu babe batuye ku gataka mu kiringo c'ibinjana mirongo itandatu hama bino bisanira vyeranda ngo biburigwe irengero muri kahise k'isi mu kiringo c'imyaka yaba amajana abiri? Hamwe n'impinduka co kimwe n'usubigwamwo y'ibwirizwa shingiro, turizera yuko uno murage wacu uzokayangana rwose nk'ikimenyetso gishitse c'igihugu ca Australia. Hagereranijwe ibitigiri nitwebwe abantu benshi bari mu mabohero ku isi hose, ntabwo twavutse turi nkoramabi. Abana bacu bakugwa mu miryango yabo rwego ruri hejuru cyane kandi mu buryo budasobanutse. Ibi ntibishobora kuba mu kwitwaza yuko tutabakunda. Urwaruka rwacu rwirirwa ruyebayeba mu mabohero ubitigira ibirenze, bakwiye kuba ivyizigiro vyacu vya kazoza. Ibi n'ibimenyetso nta musiga vyerekana neza imvo n'imvano y'ingorane dufise. Ibi ni ukudutera ibibazo vyo mu mutwe birenze mbere bikaviramwo ukutagira ubushobozi n'agake. Twifuza impinduka mu ibwirizwa shingiro zigamije guha ubushobozi abantu bacu ngo baronke uburenganzira bwo kuronka ikibanza nyacu mu gihugu cacu. Mu gihe tworonka ubushobozi bwo gufata mu minwe kazoza kacu, abana bacu bazotera imbere cyane, bazogendera mu bihugu bibiri hama imico n'akaranga vyabo bizoba agashimwe ku gihugu cabo. Turasaba itunganywa ry'ikibanza mu ibwirizwa shingiro cerekana ijwi ry'abaho hambere. Makarata bisigura ibirori vyerekana ko amahoro yagarutse inyuma y'amatati nivyo bizokurikira iki gikorwa. Kuza hamwe tukanywana inyuma y'aya makuba vyerekana ubushake bwacu kugira ngo habe imigenderanire nyakuri kandi iri mu kuri n'abantu bo muri Australia hamwe na kazoza kabereye abana bacu gashingiye ku butungane hamwe no kwiyemeza. Tuzoshiraho komisiyo canke umugwi Makarata kugira ngo ikurikirane ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano hamwe n'ibihugu vyaho hambere hamwe no kubwizanya ukuri kuri kahise. Mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo itandatu n'indwi twaraharuwe, mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi dushaka ijwi ryacu ko byumvikana canke tukumvirizwa tuvaho twabarizwa gutyo dutangura urugendo muri iki gihugu cyose turabahamagariye ngo mwifatanye natwe mu rugendo rw'abantu bafise kazoza keza bo muri Australia